Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi kugenekereza rya 2023 ruheshi umwaka wa 2023 mwaramutse canke mwiriwe aho se mudukurikira muherereye Radio Inzamba agateka kawe iryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyasubiye kubura mu gihugu, abarondera kunywesha ku ipompo bari batonze buratondera ku mastasiyo yo mu gisagara cya Bujumbura mu ishyirahamwe Parcelle bagasaba leta guhindura umukenyuro burundu kuri iryo kena ry'igitoro rigenda ryisubiriza. Ibiciro by'ifungurwa byaraduze mu ntara ya Kayanza kuva aho leta ifatiye ingingo yo kubuza abadandaza kurangurira mu zindi ntara. Iyo ngingo ya leta ikaba inegurwa cyane n'uwahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bamvugimvira, akavuga ko intara zamwe zisahiriza izindi ku bijyanye n'umwimbu. Haracakenewe ingingo mperekeza kugira ngo ikigo BBN kijejwe gucungera ubuziranenge gikure mu bantu bikoresho byagenewe gukoreshwa rimwe ritarenga. Mu ishyirahamwe RCP barashima iyo ngingo ariko bagasaba ko leta yotegekanya ibindi bikoresho bitonona ubuzima bw'abanyagihugu canke bw'ibidukikije. Aya n'ayandi ni mu kanya, ndasubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Rasubiye kubaramutsa amakuru twabategure tuyahere mu gisata cy'ubutunzi, inyishu ku kibazo cy'ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence isa niyananiranye mu gisagara cya Bujumbura. Imirongo miremire y'imodoka zirindiriye ico gitoro niyo yibonekeje imbere y'amastasiyo amwe amwe, abanyonga imiduga na cane cane abunguruza abantu baranegura iryo kena ry'igitoro riguma ryisubiriza bagasaba kwico kibazo coronka inyishu. Irama Pierre Gahungu.
Hagati mu gisagara cha Bujumbura nk'uko ibarabara ryitiriwe umugambwe Biprona harangwa kuri no wa gatanu imirongo y'imodoka miremire, bamwe mu bazigendesha umwiheburo ukaba wari wose, abandi bisinzirira ko mu miduga, abandi bahitamo guhagarara mu migwi biganirira. Abaganiriye na Radio Inzamba bamenyesheje ko bamaze iminsi ibiri bataronka n'imagi gitoro. Mu cizere cy'uko baronka ahandi bakuri ico gitoro, abo bene miduga bavuga yuko bategerezwa kuhaguma gushika bashikirwe batitayeho iminsi bazohamara. Kuri izo station ziri kwibera baragitiriwe Uprona, n'abanyonga amapikipiki baba bahari bafite ibikono vy'izo pikipiki bijamo igitoro. Iryo kena ry'igitoro rikaba ritanguye guhungabanya ubuzima bw'abanyagisagara ca Bujumbura. Abashoboye kuganira na Radio Inzamba bamenyesha ko uretse umwanya bahatakariza barindiriye imodoka zibunguruza ngo baracererwa no ku mirimo yabo, ibituma habaho ukwinubana hagati yabo n'abakoresha. Bose bakaba basaba leta gutorera inyishu irama iryo kena ry'igitoro. Kuri ico kibazo, leta y'u Burundi ikaba yari yafashe ingingo yo guha uburenganzira bwo kuzana igitoro cha essence ishyirahamwe Regidezo. Muri leta bakaba bari bafise icizere cyo kwifatira ibintu mu minwe kugira ico gitoro kiboneke, ingingo gushika uno munsi ataco iratanga nkuko bikunze gushikirizwa n'amashyirahamwe y'Abarundi adaharanira inyungu za politike.
Arakoze Pierre Gahungu mu ishyirahamwe Parcelle. Baratera kamo leta ngo ihindure umukenyuro mu kurondera inyishu kuri ico kibazo cy'igitoro kiriko gisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu n'ubuziba bw'abanyagihugu. Faustin Kumana arongoye iryo shyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo, asaba leta gutunganya gushasha ibijyanye n'ingene igitoro kigugwa kigashikanwa mu gihugu kandi bigakogwa mu muco, hamwe rero no kuvavanura n'itangwa ry'amasoko usanga gyiharije umuntu canke ishyirahamwe rimwe. Foste Ndikumana.
Muri Parcelle dusubiye gutera kamo leta kuri ibintu bijyanye n'igitoro. Ni ukuri turateye kamo leta yabe ko yotuma ihindura umukenyuro, kuko ibi bintu umengo tugira tubimwe ubuzima bwose none nyene tugira tugume mu Burundi gutya igitoro umunatonda amasaha n'amasaha yirwa umunsi wose hagarika akazi izo birafite ingaruka cyane mu butunzi bw'igihugu ibyo se mubona biza izo ngo zo ziriyongera ziyongera ibi by'igitoro birimo uno munsi amazi utaramuze igitoro kirabuze izo modoka zitwara ama transport abantu bashaka kwiyunguruza abantu bashaka gushika iyo baja afe hagaranye ibintu byinshi mwabikira tuko turagira ku bwoba umengo tugira tubimenyere rero biri mu buzima bwacu bwa misi yose kandi ibyo si byo bitegeza guhinduka leta rero yuhindura umukenyu uti gute ubwa mbere nukuraba none igitoro cinjira gute mu Burundi igito amadovize nyuma tuyafise abone nibahe icyo gitoro asho abapirezi gitoro gishobore kwinjira mu Burundi none cinjizwa n'abantu twaje tuvuga kuva kera ko ata monopole guha igitoro ngo cinjize n'umuntu umwe nubwo gyo bishira hamwe rya leta y'abarejide cyane ko si umuntu umwe ashobora kwinjiza igitoro yatekereza kuba benshi batatu bangahe kandi barahayana kuko baba bafite capacite logistique rejide zo kumbure naho yoba ishobora kubira bitunganije siko kamere kayo mu kazi kayo yari ijejwe kumbure ntifise ibyangombwa byose ari logistique kugira igitoro cinjire ikikorana n'abandi naho bandi kuba roroherezwa batogwa gute ikibazo kirihe gurudaye mu baruri mwo baruri ukora urumuka turakeneye umuco nibande binizi gitoro ariko batogwa gute uwo muco urakenewe kuko kuva mu bitoro cya Dar es Salaam wabo ni gishikino ibyo kwatakira igihugu birimo none mu Burundi byo kwama gutyo gute harakwiye guhinduka umukenyero tukamenya neza abantu binizi gitoro batogwa gute nabo twabaye afise ibintu bitumvikana igikurikira ni stock strategique noneho twakaboneye idugane z'igitoro ntabwo turi n'iz'igitoro cinshi kikabikwa ahantu bakara amasoko bakibikamo ku buryo nubwo hoba haragahaze ubwo igitoro tubate ko turacama n'ibindi bikunje kugubya mara stoke igitoro ya mezi atandatu icaga tudore madovize n'ingene bari karatunganywa yahari ibyo byo byose muri priorite igitoro canke n'imiti n'ibindi muri madovize ya bebe turi baza ko birimo
yari Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsen mu butunzi kandi ibiciro by'ibifungurwa byaraduze ku rugero rudasanzwe mu ntara ya Kayanza kuva wafatiwe ingingo yo kubuza gushora cyangwa kugura ibifungurwa mu ntara no mu makomine mu byaduze gusumba ibindi harimo umuceri n'ibiharage abadandaza bakavuga ko byaduze kubera batakironka aho babirangurira bibonetse navyo ngo bakabironka giciro kinini n'inkuru ya Eddie Claude nini nahatswe
abanyagihugu bavuga ko ibifungurwa bakenera cyane gusumba ibindi harimo ibiharage n'umuceri byaraduze ku rugero runini muri rusangi umuceri wiyongereye hagati y'amajana 8 n'igihumbi ibiharage byongera hagati y'amajana 3 n'amajana 5 ku kilo umviriza umwe mu basumyi
umuceri wavuga ibihumbi bibiri n'amajana arindwi ku buhumbi ibihumbi mirongo itatu n'angahe n'amajana arindwi ku bahungu bitatu n'abiri ubwo bitatu n'amajana umunani ngo bavuga bitatu n'ane ku bantu banyara ibihumbi bine urumva ngo bagiye kuba ibyo bintu by'imiceri bashaka kuvuga ngo none ngo ubona tubirangura hehe
bababazwa no kubona byaraduze kubera iyo ngingo mu gihe byari byaramanutse bagasaba abategetsi gufuta iyo ngingo
iyo ngingo nyine yaradukotse ko byatumeze kubona ibiciro bimwe bimwe byari byakunze nko ku biharage cyangwa ku muceri hanyuma bagashaka bafata ingingo yo kubigura bakabona bisubira kuja mu yindi ntara urumva bica bitugora nka twebwe badanda kubera nyine bisabwa mu yindi ntara ngo bije ngaho mu yindi ntara ahubwo ntibarabe nyine uku bishobogenda neza bakabikura kuko niho nakutura nikonda niba bireke ibintu bije mu zindi ntara cyangwa ngo twebwe tuze twarangura kuko twahora
kuri ivyo twarondeye Remi Cishahayo arongoye intara ya Kayanza kugira ngo agire ico avuze kuri iryo duga ry'ibiciro ntitwashoboye kumuronka
Eddie Claude nini natwe iyo ngingo yo kubuza gushora canke kugura ivyimburwa makomine canke mu ntara gusubiza inyuma itunga ry'igihugu n'iterambere rishyikirizwa na Frederic bambuga inyumva arongoye runanise foro Arusha abishikirije nyuma yaho hamaze iminsi ibonekeza ibura ry'ibifungwa amasoko atandukanye mu gihugu biturutse kuri iyo ngingo ku bwa Frederic bavuga inyumvira ngo intara zimbura gusumba izindi mu biribwa runaka ngo zamye kuvana kera na ntaryo zisahiriza izindi ku neza abanyagihugu bo mu ntara zose Frederic bavuga inyumvira arongoye urunani Sephora Arusha
ingene babisigura bavuga bati no kugira ngo bakingire umwimbo w'intara ibintu ntibigende mu bintu y'abadandaza kugira ngo abanyagihugu basigare bipfumbereje atacho bafise kibatunga wiyumviriye uko urashira kuvuga uti ni byiza mugabo kandi sivyo kuberako burya uyu Burundi ingende bubyubatse hari intara usanga iyi mboti tamera hameri yindi ndibuka aho abantu b'imwaro bahora bagenda kurangura amasaka mu ntara ya Kirundo kugira ngo bagire impeke iwabo ndibuka aho abantu b'abanyagitega bahora bagenda za rumonge kurondera y'amavuta y'amamesa ndibuka abantu bava mu ntara za Ngozi baza gucingera mu ntara za Kirundo muyinga rero umuntu akibaza ikibazo none abo bantu batwara ntibazi ko ntara zitikwiye ko hariho intara hamera ibijumbu hatamera ingano hari ibiraya atari bitoke ibyo byose ni bintu bazi kandi nabo nyine cyangwa batabize nabo babibaze ibyo ari byo byose ntiwovuga ngo mwebwe ko muri mibi nimugumye ibyo nimurondera ibindi ahandi ntihagire umuntu abazanirwe kandi mwagire namwe ntimugire ibintu mujyana ahandi ubuvuze tunambamo ngahamera amasaka mu by'amasaka gusa n'amasaka bazuyarya gute yumva batashobora no kuyashora ngo baronke amahera.
Frederic bavuga inyumvira avuga kandi ko iyo abanyagihugu badashoye ibyo bimbuye badaheza ngo bikenure mu bindi byankenerwa n'ubu nyene dusubire tumwumvirize.
Erega ushoye ikintu uronke amahera, amahera nayo akurekurira kugura ikindi kintu wipfuza. None ntuzambara, ntuzogura umuntu, ntuzogura agasukari, ntuzogira akantu kose wokenera isabune. Ino nizo bikora hehe udashoye ibyo wimbuye ngo heze ushore ko kwikora kuri uwo mwimbo wawe. Yaho mvuga nti mu by'ukuri sindabizi ngende biyumvira kuko uyu munsi iterambere tugomba kwinjiramwo n'irihe ni iterambere rivuga yuko intara kanaka namba hamera iyi ndimo baheze bayiteze imbere bagira amahinguriro bari mu bijumbu bagira amahinguriro ahingura ibijumbu mu bisuguti mu biki hariya umugambi barimo ingano bashyira amahinguriro akora imikate baca bashora imikate hose mu Burundi gutyo abantu bantana amafaranga iterambere n'amafaranga aza aratembera mu banyagihugu gere iryo terambere.
Inzamba
turabandanya nano makuru twabateguriye n'idogo ni hose banyagihugu wo mu ntara ya Kayanza bafite amakoni mabanki canke mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana imvo akaba ari uko iyo bagiye kurondera amafaranga bababwira ko ibanki nkuru y'igihugu itarayarungika kandi ko atawe barenze ibihumbi ijana abakora urudandazwa canke iyindi mirimo bakavuga ko bariko bakora bahomba ale majesté barenga.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko bariko bakora bahomba kuko amafaranga yose baba badandaje bayashyira ku makonti yabo mu mabanki cyangwa amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana, ariko iyo bagiye kubikuza kugira ngo baje kurangura cyangwa gutunganya ibindi bikorwa ntibabarenza ibihumbi ijana kandi haba hari nk'abadandaza baba bakeneye amamiliyoni. Basaba Banki Nkuru ya Repubulika y'Igihugu kuronsa amabanki n'amashyirahamwe atandukanye yo kuziganya no kuguranana amafaranga akwiye kugira ngo bashobore koroherwa mu mirimo yabo ya misi yose.
Akaba yajyanye n'uko kuri kandi muri yone abantu tukoresha muri yone cyangwa tukoresha mu majyaruguru munani gushyira mu mwaka ngo pesha cyangwa ngo agashya ngo hariho mu ijana hari abantu kandi nawe kuri yose bishyura mbere ngo hariho ngo hariho ariko kaba yajyanye n'uko kandi nawe ujya ku muntu cyangwa ngo muri yone niba ari abantu bafite amashyari icyenda cyangwa ishyira umuntu yora yagize iwe yamuka pesheje cyangwa arangure nk'akandi kantu kuba kaheje kubera ko yajya yacuruje icyumba cyangwa kuri konti kwaba abandi bantu hari ko ntabwo nta mafaranga muri dore udashinzwe hari ubwo nta hari
mwamenya ko iyo ngingo ijyanye n'igitigiri cy'amafaranga ntarengwa umuntu ashobora kubikuza mu mabanki cyangwa amashyirahamwe yo kuguranana yafashe inyuma y'uko Banki Nkuru ya Repubulika y'Igihugu ifatiye ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi. Iyo ngingo benshi bakaba barayineguye kuko itizwe neza.
Ale majesté barenga arakenuye mu butungane naho ibiriko birakogwa n'inama nkuru y'abacamanza mu gusambisha abacamanza bo mu ntara zitandukanye ku manza baciye ngo n'ingendo yo kubatera ubwoba bafite intumbero yo kubamenesha ibanga binyuranye n'amategeko abigenga. Ibyo bisigurwa n'umushingwa manza Vitali Shimirimana yahoze arongoye sendika abacamanza mu Burundi SIMABU.
akaba abisiguye inyuma yaho hari abacamanza bashikirije imyidogo yabo banegura ibyo bikorwa by'inama nkuru y'igihugu ijejwe ubucamanza bakavuga yuko iteko biri n'amategeko Vital Nshimirimana.
Mu bisanzwe abacamanza iyo baciye urubanza baba bahigikije igikorwa cyabo, hanyuma udashimye aheza kunguruza cyangwa akagenda muri gasamburamanza. Hanyuma iyo umucamanza yahigiye guca urubanza, nta muntu n'umwe aba umutwara cyangwa abandi baza kumubaza ngo waruciye kubera iki cyangwa waruciye gutya kubera iki, ntategezwa gusigura. Utarushimye rero ubwo urubanza yaciye nigo bazobaza, hanyuma ababuranyi bakavuga bati urubanza baruciye uku n'uku, hanyuma rugasubirwamo. Nuko bitegezwa kugenda, nta kundi bishobora kugenda. Hanyuma rero inama nkuru y'ubucamanza ukuntu bariko barikoresha ubu bitandukanye cyane n'ibyo abacamanza baharaniye kuva kera. Ubwo rwego baruharaniye kugira ngo rubo rwego rubumviriza kugira ngo umwuga utere imbere, haba amategeko akingira umwuga, haba amategeko akingira abacamanza, haba amategeko atuma batagira ibiturire, atuma atawubavogera. Hanyuma rero ibi by'uko iyo nama yitora ikajya kubasanga ku bitumba babaza ngo mbega imanza mwaciye mwaziciye gute, ni iterabwoba ubwa mbere bwobwo. Hanyuma ubugira kabiri ni uko ibi bintu ni nk'uko basaba kumena ibanga, kuko umucamanza yagiye guca urubanza bica bikingirwa n'ibanga ry'ubucamanza, kandi twibaza yuko batazoheza ngo babyemere. Niba babyemera naho bonyine bazoba bigize ibimena banga. Yohagabira leta yohagabira ikamenya yuko inyungu izoheza ibikuramwo izosanga ari nto cyane gusumba ibyizohomba. Kubera iki? Kubera yuko abanyagihugu baca bazazanirwa bakareberwa yuko iyo nama nkuru y'ubucamanza ari sentare, abo bacamanza nabo nyene bakazazanirwa bakayoberwa yuko bashobora guca imanza bisanzuye ata muntu abagaze ku kugakanu.
Yari Vital Nshimirimana yahoze arongoye sendika Simabu y'abacamanza. Ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge mu Burundi BBN cyateye iyindi ntambwe mu guhasha abakibandanya gutekerera abaguzi mu bikoresho vyagenewe gukoreshwa rimwe ritarenga. Severes Ndayikengera umuyobozi mukuru wa BBN amenyesha ko abo bantu bagiye kuza baracibwe hatabo. Mwishirahamwe RCP Réseau des Citoyens Probe mu Gifaransa ngo yangingo yafashwe ni nziza, ariko ngo ibuzizi n'ingingo mperekeza kugira ije mu ngiro mu kurondera ibindi bikoresho byo gutekerera abaguzi bisubirira ivyo vyavuye ku isoko. Ni nkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Igihugu cy'u Burundi cyome abacofanga kwezi ibaje se bizi wacu nabunare cyanura amibone byabo mu Burundi cyobaho gute
abone mu badandaza bato bato ahanini badandaza amavuta y'amamesa ku musenyi wa Bubanza namagiyo kinama muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura. Umugore wakoze bikigo BBN bari bagiye kugira abuze gukoresha ibyo bikoresho bitacemewe ahanini bigizwe n'amacupa akozwe muri plastike. Abanyagihugu bari doga ko buzima bwabo bugiye guhagarara
kuyakoresha kugira ndo nk'ubuzima ukemyizo bese haba bari bari bamhaye 2500.
Ariko rero ikigo BBN kirarahira kikarengwa ko bategezwa kureka gukoresha ibyo batekeramwo amavuta, kuko baronkejwe umwanya ukwiye kwitegura mu kudasubira kubikoresha.
Amahinguriro akoresha aya macupa dore kiperasiyo twaramaze kubivuga na certificate baza kurondera ngahi wacu. Ubu rero tugiye kongera ko yuko aba bantu ba tuja gufata baba babiranguye iwabo, ubahubwo tugiye kuja gufata bene amahinguriro. Tumaze iminsi dukura aya macupa akoreshwa rimwe mbwahi wacu asubira ku isoko akoreshwa kabiri, tuyakurayo atandi kintu dusaba. Ariko kuva uno munsi dushaka gushyira kwa amande, turibaza yuko mu minsi iri imbere umuntu tuzosanga ni chupa atakirimo azoca atanga ku icupa rimwe amande y'amafaranga igihumbi. Icupa rizo baritekewemo ibintu amande ibihumbi bibiri, nivyananirana tuzogwiza na 10.
iyo ngingo ubwayo yari nziza ku bw'urunani rw'abarundi b'intungane ariko rero iyo ngingo ikaba ibuze ingingo mperekeza zofasha kugira ije mu ngiro Grevaz nibigira ni cegera cyurongoye ugo runani asaba gutora umuti w'ico kibazo mu gushiraho ibindi byosubirira ibitekezo byonona ibidukikije
kandi hoho iyo ngingo nziza mu gihe izifasha gukingira dukikije gukingira isindima gukingira ikirere uyu munsi bikenewe yuko huba ingingo merekeza zoza zishira mu ngiro iyo ngingo cyane mu gukorana hagati y'icyo kigo no gukorana n'abajejwe amahinga atandukanye aje gukora ibikoresho bindi bishobora gukoreshwa ariko bikingira ibidukikije atari ibintu biza byonona akanopera kisi tubona yuko iyo ngingo imaze kugira ingaruka mbi cyane cyane ku badandazaho uyu munsi afikiye habura ibyo bikoresho byo gutekereramo abaje gusuma iyo tumuri hano rero ni uko bakumvikana kugira ngo iyo ngingo izogirire akamaro igihugu igire akamaro abajejwe gucuruza igire akamaro kandi n'abantu bose bashobora kuronka ibikoresho bindi bakoresha kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije.
Grevaze nibigira akabona ko leta ikwiye kurondera abayifasha mu gutera umuti w'ico kibazo kugira ingaruka mbi zigabanuke ku banyagihugu basanzwe bakora urudandazwa ruto ruto eka no ku banyagihugu bose muri rusange. Ingingo ikuraho ibyo bikoresho byo gutekera ibidandazwa yari yafashwe mu mwaka w'2018 ariko gushika n'ubu BBN iracarwana ariko biracagoranye nk'uko bibonwa na bamwe ko iyo ngingo igoye kuja mu ngiro mu gihe hataraboneka ibisubirizwa ibyo bikoresho abadandaza basanzwe batekeramo.
Urakoze Bonfise niyongere ni kuri iyo nkuru duciye dusozera ko amakuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye bakoze bageza bafashije kuyatororokanya mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza naho utaha.